Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Mwiriwe nchuti bakunzi ba radio Nzamba agatika kawe kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 ruhuma mwaka wa 2025 ariko bateguriye kuri uyu munsi tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba Karurama wa komine Gihanga n'intara ya Bubanza barara ntibuca kuko urwaruka rw'imbonera kure rurara rurakizura rukaja no kwiba. Bamwe muri abo banyagihugu baranegura ingingo yafashwe ibuza uruja n'uruza mwijoro imbonera kurezo zikikika mukiza zikaja guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Umugambwe Kodebu nawo urarajwe ishinga n'indiane zifatiye kumoko ziriko zirasubira kwibonekeza mu karere k'ibiyaga binini Burundi buherereyemo. Uyo mugambwe ugatera kambo leta y'Ibujumbura gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abanyekongo ziriko zirahunga ntizizane mu Barundi ibibazo igihugu cya Kongo kiriko kiracamwo. Abarundi nabo bagasabwa guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwabo gusa. Baridoga ko batararonswa udufaranga twabo bakoreye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Abo nabo n'abakozi bo mu gisata cy'ubuganga bo mu ntara ya Cibitoke bakoze mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara y'ibihara bagasaba ababijejwe kubaronsa udufaranga twabo kuko bari mu bukene butagira izina. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera kubaha nikaze muri aya makuru duhera kuri ino nkuru. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Karurama uri muri komine Gihanga n'intara ya Bubanza bagiriza imbonera kure kwikika mukiza ku ngingo yafashwe n'abajejwe intwaro yo kubuza uruja n'uruza rw'abantu guhera isaha zitatu z'ijoro nabo bagaca baja kwiba hirya no hino muri iyo ntara. Abanyagihugu bavuga ko muri ubwo busuma bukogwa n'izo mbonera kure bahahombera byinshi bagasaba ababategetsi babijejwe gutorera umuti icyo kibazo. Ni inkuru tubaza Jean Georges Kibogora.
Amakuru dukura muri iyo komine ya Gihanga atumenyesha ko kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze aho iyo ngingo yo kubuza uruja n'uruza rw'abantu guhera igihe cya saa zitatu z'ijoro izo mbonera kure zaciye ziboneraho gukora ubusuma butandukanye mu ijoro, ubusuma bwo mu mirima, kubiba amafaranga n'amatelefoni abarengana, ibyo byose bakabikora mu gihe bavuga ko baba ariko barakizura mu ijoro nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu basaba ko ibyo bikorwa byo gukizura z'imbonera kure byahagarikwa, umutekano wabo ugakingirwa n'abafitiye uburenganzira aribo bapolisi n'abasirikare.
Izo mbonera kure nyine muri iryo saha yo gutahira ko bakabafata bakajya mu mirima, muri izo mbonera kure nakabitira imirima bonone y'abantu b'abanyagihugu. Aba banyagihugu barasanga mu gitondo bukeye hari ibintu byononekaye mu mirima iwabo, nibo baba bariko baratembera muri uwo mwanya, niho n'ibipfa canke ibyononekara ari abo baba bariko baratembera iryo joro, kuko ku mugoroba bahasiga hameze neza, muri abo gaca mu gitondo ugasanga hari ibyononekaye. Abanyagihugu icyo basaba ni uko umutekano wabo wacungerwa, bagacungerwa n'abajejwe umutekano nyine ari bo bapolisi n'abasirikare. Ikindi nacyo iyo saha naho bayishyiraho bakaca babwira abarenze kwiba abantu basopa amahera baba bafise cyangwa amatelefone yabo, kuko icyo bagusanganye baca bakikwaka muri iryo joro.
Ruganda kwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye Rupfo Ndayisaba arongoye komine ya Gihanga kugira ngo atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu, ariko ntitwashoboye kumuronka. Bumenya ko komine ya Gihanga ari imwe mu makomine aruze kwakira impunzi zivuye mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo inyuma y'intambara zari hagati y'icyo gihugu n'umuhari M23.
arakoze Jean George Kibogora abategetsi mu Burundi rero bakwiye gushira inguvu ziboneka mu kugwanya imvugo be n'ibikorwa byose bishira imbere indyane z'amacakubiri bisabwa n'umugambwe Code bumwitangazo basohoye kuri uyu wa kabiri ni mu gihe muri kano karere havugwa ibibazo by'amacakubiri bimaze igihe byibonekeza Kefa nibizi arongo yu mugambwe akaba asaba Abarundi muri rusangi kudaha umwanya ibibazo by'amoko ahubwo bagahangana n'ibibazo biri mu gihugu bibaraba tumukurikire
mu gihe muri kano karere kacu gasanzwe karimo ibibazo by'amacakubiri afatiye ku moko karimo uruhagarara rukomeye mu mugambwe Kodebu dusaba Abarundi ko boguma bafatanye mu nda bagahangana n'ibibazo biri hagati mu gihugu hamwe n'ibindi bibazo byo mu karere bisunze amasezerano y'umwe bw'abarundi tugasaba kandi yuko abategetsi b'igihugu bogerageza kugwanya mweboneka imvugo n'ibikorwa byose bishira imbere injyane z'amacakubiri turasaba kandi yuko leta yoshishikara ikoresha inzira z'ibiganiro mu gutorera umuti amatati yari hagati yayo n'ibihugu bibanye canke n'iyindi migwi kuko arizo nzira zonyine zishemeye kandi zituma dutakaza ibintu bike tukaba mbere twanasabye ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yokoranya inama ihuza abanyamigambwe amasosiyete sivile hamwe n'amashengero kugira ngo kumbure basangire amakuru bagire ico baterereye na cane cane twese tugire imvugo imwe inywanisha Abarundi muri bino bihe bitoroshe ikindi nuko turiko turakira impunzi ziva mu gihugu ca Congo zisanga hariho izindi zari zihasanzwe kumbure bashobora ko batabona kumwe amatati ari muri ico gihugu twosaba leta yuko yofata ingingo zibereye kugira ngo ntihave habaho imishamirano hagati y'izo mpunzi zahunze mbere bitandukanye kumbure badahunze ibintu bimwe
Kefa nibizi akabarongo uyu mugambwe Kodebu mukanya turabandanya n'amakuru twaba teguriye
Inzamba
Imyidogo ni nyinshi mu bakozi bo mu gisata cy'ubuganga bo mu ntara ya Cibitoke bakoze mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara y'ibihara bavuga ko barindiriye agahembo kabo ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze ariko n'ubu amaso yaheze mu nzira basaba ubutwara ubuvuzi mu ntara hamwe n'abajejwe uburere bw'ubuvuzi kubaronsa udufaranga bakoreye byinshi kuri ino nkuru tubibaze Audace Nimbona
Abo bakozi bo mu gisata cy'ubuganga bafashije mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara y'ibihara bavuga ko amezi agiye ku 8 barindiriye kuronswa agahembo kabo ariko amaso yaheze mu nzira ibyo biruko mu gihe bari bamenyereye ko igikorwa nk'ico iyo kirangiye bahora babaha utwabo hakiri kare
dufite ikibazo cy'uko twebwe abakozi bakoze kampanya za finansi hari mu kwezi kwa gatandatu kuri umwaka uheze Aba se kampanya za finansi kampanya za finansi arujor aho twakoze kampanya iheze tuba tumenyereye ko tutanga batanga amafaranga y'abantu bakugira kampanya ariko twarenge turabura turogoza mbaragura mayiko kashi turatanga amanimero kugeza n'uno munsi twarindiriye amatera mu nzira mama baza batuye ngo ushyiramo imihezi amanimero atanga mu nzu tukagitanga babanza kubitubwira nk'icyo gishya gitatu
Basaba ujejwe igisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Cibitoki hamwe n'abajejwe uburere bw'ubuvuzi muri iyo ntara nyene kubatunganiriza kuko bari mu bukene budasanzwe
aya ndasabe ufara ufite mu ntara turasana abatwara mu gisiki ni ukuri agerageze kubyara kwa nkara bayatse kuko twari ingamba mbere yo kampanye kuko tuba nkara barashatanga ubwo nyine ariko kugeza isaha abatwara twakoze kampanye kwa nkara ntihaboneka badutunganya kuko ufite mu bukene utagira ikintu ubu ngo gukora indaha turashonje ibintu byarazinze ni ukuri turasabwa nimba twarakoze kampanye gahera amafaranga nimba yafite niyo yaduhereze
uruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba agateka kawe twarondeye urongoye igisata cy'ubuvuzi muri iyo ntara ya Cibitoki kugira ngo atange umuco ntitwashoboye kumuronka
arakenuye Audace Nimbona imbere yo gusonzera amakuru twabategure tuje mu gisata cy'indero aho abana batari bakebo muri komine Muyinga bariko baraheba ishure birukira mu gihugu kibanyi cha Tanzania kuja guca amafaranga kandi batarakwiza imyaka yo gukora akazi nkuko byemezwa n'abajeje intwaro muri yo komine. Ayo makenga kaba yagaragariye mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa mbere n'abarongoye imitumba. Ni inkuru tubaza Pacifique Nkeshimana.
Haraheze igihe hibonekeza abana bariko barahebe ishure bagahurumbira kuja mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuja gukorera amafaranga batarakwiza imyaka yo gukora akazi nkuko bimenyeshwa na musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago. Kubwiwe ngo birababaje kubona abana ari bo kazoza k'igihugu baheba ishure aho boronkeye ubumenyi buzobabeshaho muri kazoza bakaja gukorera bicaye muri iyo nzira bobo badashaka kubandanya. Musitanteri Misago amenyesha ko abo bana baheba ishure kubera ubegito bw'ababyeyi n'ukutitwararika abanyeshure kw'abarezi bamwe bamwe eka mbere n'abajejwe intwaro badakurikirana bishimishije ikibazo cy'indero.
Ni ikibazo mu by'ukuri kiduhanze nk'abajejwe intwaro kandi nk'ababyeyi, ariko kandi ni ikibazo cy'umwe umwe wese yofata mu ntoke, yaba intwaro yaba ababyeyi babo bana hamwe n'abarezi babarereye ku mashuri. Dutera akamo ababyeyi ko bwa mbere ishuri ari wo mushinga w'iterambere, kandi ngo wahaga kurangwa abantu mutavu. Aba bana twebwe turimo turavuga iyo turimo turatemba tugenda ni wowe wabaye abasubirizi bacu, abandi ni wowe woje guteza imbere igihugu biciye mu gisata cyo kugwiza umwimbu kuko babyize mu ishuri. Muri rusange ni bo babaye kazoza k'igihugu cyacu. Uno munsi rero turabona ko dufite intambwe mu gisata cyo kurera, aho tubona mbere ababyeyi benshi umenya indero bayiheberanye abigisha. Rero twumvise abana bamwe barahiba amashuri bagiye gukora akazi bagiye kugakorera nabo ababanje kwiga. Ni ikigaragara yuko mu by'ukuri cyane cyane ababyeyi taratahura neza akamaro k'ishuri.
Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago ahamagarira ababyeyi gufata mu ntoki ikibazo cy'abana baheba amashuri, akanagabisha ababyeyi bizogaragara ko bakura abana babo mu mashuri ko bazofata ingingo ruhasha.
Bumve ko guheba amashuri umwana bayishwe akazoza kiwe kaba gapfuye. Ku bavyeyi ni uko hari itegeko ko umubyeyi bizogaragara ko umwana wiwe yagize uruhara mu kuva mu ishuri, ko nawe azohanwa kuko nta kazoza k'igihugu azoba aronderera umwana wiwe. Sikunda shaka y'umubyeyi, ahubwo ni n'itegeko umubyeyi agoberegwa ko ategerezwa kurera umwana wiwe mu bijanye no kumurera no kumugumiza mu ishuri birimo. Bitabaye ibyo se bazohanwa, uruzogaragara ko yagize uruhara. Ariko rero ntitwashyira imbere igihano, ni uko umubyeyi yabanza kumva nawe nyine ubwiwe akamaro kuko abana biga ntibate amashuri.
Musitanteri wa komine Muyinga asaba ababyeyi bafise abana bari bagiye gukorera amafaranga mu gihugu cya Tanzania bagarukanywe mu gihugu gukora ibishoboka byose bagasubizwa mu ishuri.
Arakoze Pacifique Nkeshimana ni ngaha duce dusozera n'amakuru turi kutubashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenzanzi bafashije kuyegeranya, nkaba ndabifurije kurwanirwa mu byanyu no mu banyu naho utaha.